ndabaramutse ndabahe nikaze mu makuru yo kuri wa gatatu hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira uno munsi no hahimbazwa imyaka 10 kigo Obert kimaze gikora amwe n'umunsi wahariwe umutanga kori ku nshuro ya kane umukuru w'igihugu agasaba abantu bose kurushirizaho kuyatanga uko ari yatuma igihugu kibaho abagendesha imiduga dica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bitaborohera kuronka ubaterera igikumu ku musha cegera cy'umuvugizi w'igipolisi akabumuriza ariko ko n'intwanzagabo ishobora kubaha ubwo rusha mu gihe ubutwari igipolisi kijejwe uruja n'uruza nako atabonetse abagenda n'ubumuga bwo kutabona mu Burundi nabo basaba ko ikibazo kijanye no kubandanya inyigisho za kaminuza abahereje ishure shingiro cokemugwa idonido n'umukanya mu inga bw'ibyuma hari Serafina Kizimana kuri mikomi kumwe na Hondera Muco sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
huko mwereje kuvyumva mu ngingo nkuru kuri wa gatatu niho hasozegwa ihanisha gurisha gy'ibyakorewe mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega rikaba ryatangujwe n'ikigo ryatunganijwe nako n'ikigo cegeranye amakori n'amatagisi Obert mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 ico kigo kimaze gikora no guhimbaza umunsi wahariwe umutanga kori ku nshuro ya kane mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi gutanga amakori n'amatagisi uko ari yatuma igihugu kibaho tumukurikire
amakori n'amatagisi niyatuma igihugu kibaho niyatuma ibya byose mudusaba biboneka mudatanze amakori n'amatagisi nta mazi meza tworonka mudatanze amakori n'amatagisi nta muyaga nkuba tworonka mudatanze amakori n'amatagisi nta yamabara meza mubona mu mwadusavye duca mu ikaburimbi tworonka nta bibwa by'indege tworonka nta barabara bindara yitworonka kandi mudatanze amakuru n'amatagisi nta n'imiti yo kwivuza mworonka mugiye mugwaye ntimworonka n'abavura kuko ayo makuru n'amatagisi niyatuma twigisha abavuzi n'abaganga bashobora kubavura bafite ubuhinga amakuru n'amatagisi niyatuma tugura ibyo twikenuza cyane cyane nko kuyunguruza yaba amamodoka yo makinga ayo mapikipiki amakuru n'amatagisi niyatuma turonka amari umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora mu igendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cy'u Burundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye kuko ibigwanisho bitwara amafaranga menshi kubiyunguruza batwagwa n'ibyuma bikoresha ibitoro mugiye kubaza muri Afurika yose muze mubaze neza hantu hari igiciro kiri hasi mu bitoro ni mu Burundi kubera iki leta ikora ku makuru n'amatagisi kugira ngo isahiriza bene gihugu igitoro n'ikizimbe nico tuma twiye kubikora n'umutima ubikunze hamvuze bikya cyane nta gihugu ushobora kubaho ngo itere imbere ngo kiramirire abene gihugu bacu ata makuru n'amatagisi abonetse n'arasho tuma rero utari bwatanga amakuru n'amatagisi yatezo kubitanga yihute kuko ariko arije imitsi bene wabo kandi kadusubiza inyuma kandi n'utinya kwabwira neza yuko utatanga amakuru n'amatagisi ntatane n'umwansi w'igihugu
umakuru ajanye n'umutekano inama mpuzamakungu ibihugu bihurikiye umuryango w'ibiyaga binini se IRGL yararungitse mu Burundi no mu Rwanda umugwi w'abantu 17 ngo basuzume ibijanye n'igitero cakozwe ku kirindiro c'abasirikare b'abarundi muri komine Mabayi intara c'ibitoke mu ijoro ryo wa 16 rishira wa 17 mu nyonyo uyu mwaka uko biboneka ku rupapuro rw'inzira ordre de mission mu Gifaransa yatewe ko gikumu na Colonel Leon Mahungu arongoye urwego rw'isuzuma mu 14 muri abo bafise ipete y'igisirikare harimwo umurundi umwe n'umunyarwanda umwe abandi baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kenya Tanzania Uganda Sudan Centrafrique Afrika y'Epfo na Angola tukibutsa ku mitangazo leta y'u Burundi herutse gusohora iyamirije ico gitero cakozwe n'u Rwanda kandi ko butazo kwihanganira agasomborotso umakuru janye n'amagara y'abantu urunari rw'amashiramwe y'abagendana umugera wa sida CAPES Plus rushimishwa n'ingene abagendana umugera wa sida bakurikiranwa urongo y'u Burundi hamenyesha ko abantu barenga 180,000 aribo bamenyekanye ko bagendana umugera wa sida mu mwaka wa 2017 amzave nawo buri kukiye yabishikirije mu kiganiro kwa mwesha makuru kuri wa gatatu aho yemeza katabukenaga imiti yo gufufahaza buhari tumukurikire
nuko aho tugeze ubushakashatsi muri imisi kibazo cha bactrim kibazo kute kirazishinga ugena ni mugera wa sida kubera ubu tugeza aho batadugipima na CD4 bagupima gusa charge viral umaze kuba ufite charge viral indetectable ndubucanduza kanya zangwara zirusukiranye niziba zikugufata cyo tuma ubona ko naheje aho muciye musanga arabantu basanga abandi
aho bintu bigeze uki pibwa gusa bakabona ko wandi uyu mugera ubwo nyene bacha bagushira kubeje gufufa haza numva ubuke ne buhari urahari iri uzuye ibyo ndabishingira nahe ko navugana n'ama nibigo bitandukanye ndagera muri kamebu mubaze stock bafise irakwiriye tutavuze rero muri programme nationale bo baba ibintu bitari kizisyon bajana muri kamebu kuyitora na numwe wacu aravuga yuko yabuze umuntu gufufa haza nejo nundi azo bazosaga afise umugera umuntu gufufa haza acha uja ko directement iki kigega cyogwanya sida twate yakama aho ko cyonyaruswa kigashigwa habona kigatangazwa tusaba abantu bose bafite ubutima bagirumvire bagiterere kugira ngo nejo byo bishitse leta izisange kigiga kihari amwe leta yunjisha guca ikomandi yo mita yikorigwa ico kibazo nikivugwe mu Burundi mukaba nababwiye yuko maze gufata imiti ya kirikare ukayifata neza mu mezi atandatu gusa n'ubucanduzi
tugume muri ico gisata c'amagara y'abantu biharuro byo bagendana umugera wa sida bakiriwe n'ikigo swa Burundi ishami rya Kayanza ngo byari yongereye mu myaka 4 iheze Claire nico yitungiye cegera curongoye swa ishami rya Kayanza amesha ko biva ku bantu bamwe bamwe batarajijuka ngo bipimishe ibyo ngo bigatuma babandanya kwanduza n'abandi nayo muganga Congera Celestin agasaba ko abajejwe intwaro n'amashengero guhimiriza abantu kwipimisha Patrick Sengiyumva mu Kayanza
abantu bari bakwiye kwijukira kwipimisha ku bushake kugira ngo bamenye ko banduye umugera wa sida canke ko batarawandura ivyo bishikirizwa na Karara nico yitungiye icegera c'umuhuza bikogwa arongoye ikigo swa Burundi ishami rya Kayanza uwo nawe akamenyesha ko abagendana umugera wa sida biyongereye mu iyo myaka 4 iheze aho agafatira ku bantu abagana ico kigo harimo abagabo abana eka ndetse n'abagore akamenyesha kwivyo bifatiye ku bitigiri vyavuye ku bantu amajana 212 bagera kuri amajana 36 mu myaka y'ibihumbi 2016 na 2017 nayo ngo mu myaka 2018 n'ibihumbi 2019 vyavuye ku bantu amajana 314 bagera kuri 348. Uwo muhuza bikogwa mu kigo ca Swa Burundi ishami rya Kayanza akamenyesha ko kenshi biva ku bantu batarajijuka ngo bipimishe bamenye uko amagara yabo yifashe mu gihe ngo bamenye uko amagara yabo yifashe abo nabo boheza bakareka kuzabaranduza abandi. Uwo muhuza bikogwa mu kigo ca Swa Burundi ishami rya Kayanza akamenyesha ko kenshi biva ku bantu batarajijuka ngo bipimishe bivanye nuko amagara yabo yifashe abo nabo ngo iyo bamaze kwandura batabizi bakaba ari bo baheza bakaguma bakwiragiza uyo mugera wa sida. Karara akamenyesha ko mugabo bafise n'ikibazo c'ibikoresho bike byo gupima mu ico kigo muri no misi ikindi ngo gituma ivyo biharuro vyiyongera ngo ni abantu bagari kumutihama imigeri igasubira kugwirirana mu mibiri yabo aho naho abagabo bakaba ari bo cyane cyane batungwa urutoke akamenyesha ko ari mu iyo ntumbero hashizeho umunsi wa gatatu burindwi wahariwe gutanga inyigisho kwabo bagendana umugera wa sida akamenyesha kandi ko ibyo babikora bifadikanije n'abaremesha kiyago bafasha abagendana uwo mugera wa sida ku mitumba bakomoka ko nayo muganga Congera Celeste arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza nkaka n'ivyo bitangwa n'ikigo swa Burundi cyo mu Kayanza uwo nawe agasaba abajeje intwaro n'abarongo ya mashengero kuza barahimiriza abantu bakipimisha ku bushake nayo kubamaze kumenya ko banduye abasaba gufata neza imiti baba bahawe kwa muganga ngo bakaza baritabira n'inyigisho zabagenewe ngo ivyo kubwo arongo intara y'ubuvuzi ya Kayanza hamwe byokogwa byotuma ivyo biharuro by'abandura umugera wa sida bibandanya kugabanuka bimwe biboneka mu Kayanza. Patrick Nsengiyumva ku baragiye isanganiro
Zitandatu nota 37 amakuru tubandanize mu bijanye no kunguruza abantu abagendesha imiduga zica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura basaba koroherezwa mu kuronka uruhusha rwo kurenga imbibe z'igisagara bavuga ko bitaborohera kuronka ubaterera igikumu ku mpusha mu gihe abari ubakeneye yihuta canke mu minsi y'uburuhuko Chega cy'umuvugizi w'ipolisi arabahumuriza ko mu gihe bataronse utwara igipolisi kijejwe uruja n'uruza haba hari intwanzangabo ishobora kuhaba kuhabana kubahana ko go ruhusha akaba ari inkuru tubada Placide niyo mwungera
ni samedini dimashi nta deviation dotenirere turonka
abo ni bamwe mu bagendesha imodoka zica mafaranga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko imbere y'umwaka wa 2015 bashaka kurenga imbibe z'igisagara ca Bujumbura basabwa kuriha mu kigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi ariko ubu ngo soko biri
kubanza kuja kwandikisha ikete kwa komanda iryo kete ari guhaye ugaruka ukaja kuriha muri OBR amafaranga igihumbi uvuye muri OBR ugacusubira kwa komanda PCR kugira ngo bagusinyire iyo deviation itinerere. Wacu usanga umwanya wo kuja gukatisha iyo deviation itinerere n'umukiriya muba muri kumwe aje yihuta nibiba bigikunze.
Ico gikumu rero cyutwara igipolisi kigenzura uruja n'uruza mu barabara ngo araho kitoroha kuronka gutyo urugendo rugasiba no bakaba barahombye.
Ni samedini dimashi nta deviation itinerere turonka muri police kuko ntibakora. Bica biba ngombwa yuko ucyusiba. Kuko iyo duze bakabona breba umengo utwaye nk'ikintu cikigwanisho baguhagarika ukiri kure nko kuri sa metre
abunguruza abantu mu modoka zica amafaranga mu gisagara ca Bujumbura bakabona ko badafashwe cyo kimwe n'abagenzi babo bava mu ntara zo hagati
babona ngaha kuri parking yacu urabona hari imodoka zisizirange rya John zavuye ruguru zamanutse kandi zashitse ngaha Bujumbura atangorane nimwe na deviation itinerere bariko barababaza ariko twebwe ubu naho nova ngaha anyenga shika ngaha hakurya kuri gikoma ndenganye jarama ngiye ntwa mu kriya mu rubirizi bategerezwa kumbaza deviation itinerere
kuri ivyo icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asigura ko atamvo nimwe yosigura ko babura ubaterera igikomo kumusha zo kurenga igisagara ivyo bita deviation d'itinerere Moise Nkurunziza akavuga ko mu gihe urongo igipolisi kijeje uruja n'uruza mu barabara yafatiriwe baca bitura intwaza ngabo bita officier de permanence mu gifaransa ubona bagakora ngo amasaha 28 kuri 28 nayo kubava mu ntara zo hagati ngo bafise uburenganzira bwo kuzunguruka mu gisagara cha Bujumbura ariko ngo hagize gupakira basabwa kubahiriza ibituro vyabo
mu gisata c'indero abanyeshuri ku ishuri ry'imyuga mutabazi gi kumusaga ngo bafise amakenga ku mpapuro z'imitsindo bazoronswa mu gihe bahejeje amashuri biga imyaka 4 ni mu gihe hari yandi mashuri bagenzi babo ngo bahawe impapuro bize imyaka 3 gusa abanyeshuri akibaza n'imbizi impapuro zizoba ziri ku rugero rudasa n'izindi abantu bamwe baganiye na Hadi Sanganiro
dusanzwe turi abanyeshuri bo kuri Centre de Formation Professionnelle Mutabazi kibazo dufise nuko kuri izo Centre de Formation Professionnelle tubona hariho abariko bararonka diplome professionnelle spécialisée mu mwaka wa gatatu kandi natwe batubwira ko iyo diplome tuzoyironka mu myaka 4 dushaka tumenye ubudasa buri hagati y'ayo ma Centre de Formation Professionnelle aho dutwagwa ko dutwagwa kumwe n'uko tutatwagwa kumwe twebwe turi ko turiga iyo myaka 4 diplome tuzoronka izoba isumbaniye he nabo bariko bararonka diplome mu myaka 3
twege kubera iki tuko twiga iyo myaka 4 twe ntidutwagwa co kimwe n'abandi umuyobozi wacu twege atubwira ati uko kari imyaka 4 mugabo ejo bundi no habaye akantu k'inama ngaho kwishura kaguma atubwiye ati yuko kari imyaka 3 kandi byitwa yuko nabo mu wa gatatu tuzohereza rimwe
umuyobozi w'igishure Manirakiza Paul avuga ko bakorera ku itegeko rigenga amashure y'imyuga yose yatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu ibyo naryo ngo rivuga ko abana bategerezwa guhabwa impapuro bahejeje imyaka 4 umuyobozi w'ishure ry'imyuga Mutabazi ari kuri mikoro ya Jean Marie Mayonga
natwebwe twarumvise ko hariho amashure abiri yoba yaratanze impapuro za DPS zimwe mu gifaransa bavuga diplome professionnel spécialisé ku myaka 3 ayo mashure nayo ni ishure bita Saint-Luc ni ishure bita Parkside International School b'impande ya Kotebu ariko twashaka kubamenyesha ko twisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego ubusi 9 ryasohotse itariki 12 z'ukwa mbere mwaka w'2015 riravuga neza ingene dushobora gutunganya inyigisho z'imyuga twisunze nivo zibiri hari byo twita mu gifaransa CFP1 ifise imyaka ibiri tukaca dutanga diplome bita DAP diplome d'aptitude professionnelle hakaba n'iyindi nivo seti dutanga diplome DPS nayo nyene no kuvuga tuca twigisha mu wa mbere no mu wa kabiri bisigura ko iyo DPS bayironka bahejeje umwaka kugira kane abo rero batanze izo diplome ku myaka itatu dusaba ubushikiranganji dukukira kwico kibazo bwo gifata mu minwe kugira ngo itegeko ry'umukuru w'igihugu rikurikizwe ntihagire amashure amwe atanga impapuro ku myaka itatu hariho yari katanga ku myaka ine kandi ayo y'imyaka ine ryo yisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu itegeko ry'ubushikiranganji
makuru urabandanya mikangara ijana na 39 niyo yakoze kuri wa gatatu ikibazo cyo kwinjira mu gwego rw'igipolisi mu ntara ya Karusi ikaba igizwe n'abahungu ijana na 22 nabigeme 17 aho hazokugwamwa abashika 60 nyuma y'ibibazo bitatu ikibazo bakoze no munsi c'ubwenge akaba ari biharuro n'igifaransa icinguvu nico kwiruka abazoyikora hejo ku munsi wa kane bipimo byo kwa muganga navyo nyene ngo bikazokogwa hanyuma uko bishigirizwa n'inkoza ngabo arongoye ibyo bikogwa mu ntara ya Karusi ngabo 60 bazaba barushije abandi mwisumwa ni wazoheza bakemegwa bakemererwa kuja gukurikira ibyigo by'igipolisi cy'igihugu mu gwego rwa polisi bato bato bakazoba bashika 150 batowe mu gihugu cyose iyo mikangara mu ntara ya Karusi ngo ikabigizwe n'ubwoko bwose ari abahutu akaba ari abahutu 94 abatutsi 41 n'abatwa 4 Ugwaruka ruhamagarirwa kudashira mu ngiro imvugo zikumira rubigwa nako n'ababakuriye rumwe mu gwaruka gwayazina hadisanganiro urisigura ko imvugo zikumira Burundi zifise ingaruka mbi aho dishobora no gushitsa kubwicanyi bw'ikivunga
ni izo mvugo abantu dukoresha mu gihe dushaka kwerekana ko abo tudasangiye iki canke kiriya tutabakeneye canke se atacu ko basaba ko canke atacu twoja hamwe ngo dukorane nabo ni izo mvugo zose usanga zituma umuntu yumva ko mu mugu canke uriya atajamba hafise bivanye n'icari bivanye n'ukwemera kwiwe
ni izo mvugo rero zikomeye hamwe n'abari muri asanga bose bavaho bumvise bati abo bantu
cyane kenshi gukoreshwa iyo habaye kutumvikana hagati y'imigwe cyane ari nk'abantu bavuga ati iki kuri ingingo twebwe ni ingingo ntituyumva agaca avuga ati reka turabe kugira abajyanya nabone tubakandamize tubashire hasi reka dukoresha aya majambo kumbure mu nyuma zohava bavuga ati bajya abantu kandi ivyo batubaye nivyo
zituma abantu bagera icyo no kwita agashavuka vuye ko ahubwo gusa bumva ko barakumiriwe kandi nibabona neza igituma bakumiriwe kuko babona ko ibyo bari kubarakumirirwa ko nabo barafitiye nkumbure uburenganzira
umuntu yumvise izo mvugo iyo banza akagira amakenga kumviriza ati mbega ko ari kwaraducanishamwo mutubikuramwo akamara ka ashaka gushika kuki beni na mwica akagomba ukagomba ugafatira no kuburo rero byivyabaye kera abantu kuko izo mvugo zikoreshwa ubu zanye zikoreshwa kandi zanye zizana ingaruka mbi zikomeye cyane akagomba gafatira no kuri kahise imvugo mbeza akoreshejwe mu gihe b'ubyicaye bikivunga bavuga gute ha mukabona yuko izo mvugo zitabereye bibaye ngombwa urosigira umuhanuro w'umuntu ukamushikira nawe ukeshi bitoroshye
imanoro notanga kugwara kugira birindi izo mvugo nuko izo mvugo bakizumva bashoke bahuruduka bagira ko bakora ivyo bumvise
abagendera umugabo kutabona mu Burundi ngo barafise ikibazo cyo kubandanya ingisho za kaminuza iyo bahejeje ishure shingiro byongeye ngo bigisha babo ngo bafise ubukene bw'ibikoresho bijanye n'umuga bwabo banyeshure byoshikirizwa n'abanyeshure bafashwe mu mugongo n'ikigo Fondation PEN kiri mu kisagara cha Bujumbura ngo cizera ko ibyo bibazo bigiye kuva mu nzira kubera twigoro twa leta ku bagendana umuga inkuru tubaza Erin Bell nibigira
Je ne fais pas oublier à tout à l'heure, maman.
Bonjour.
abona abanyeshuri bo kwishura shingiro y'abagendana ubumuga bwo kutabona ku kigo Fondation Pene muri zone ya Ngagara muri meri ya Bujumbura bariko bigura urimo rw'igifaransa. Umwigisha wabo mu mwaka wa mbere nabo nyine asanzwe atabona, avuga ko bitoroshe kurangura uwo mwuga kukubura ibikoresho bibereye, hamwe kandi nuko abo banyeshuri bakiri bato. Iruhande y'uwo mwigisha hari kandi abahejeje amashuri yisumbuye ngo batabone uko bagiye kubandanya inyigisho za kaminuza nk'uko bishikirizwa na Bigirindavyi Regis aherutse kurangiza amashuri yisumbuye.
Ndabona mwingorane kubera turi abambere bahejeje amashuri yisumbuye, gushika n'ubu ntitubona ukuntu bizohava bibandanya.
Naho biruko Daniel Ntiranyibagira asanzwe narongo ishiramwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi yarashitse muri kaminuza, avuga ko bitoroshe kwiga muri kaminuza ugendana ubumuga bwo kutabona ngo kubera ubukene bw'ibikoresho nk'amamashini.
Muri kaminuza harakenegwa yuko umunyeshuri aba aronka syllabus rero turazironka muga naho tuzironka ntiziri muri format accessible yuko utabona ashobora kwiga facilement nkuko byari bitegekanije.
Ivyo bibazo biremezwa n'userukira imbere y'amategeko ikigo PEN. Sylvia Niragira akizera ariko ko bigiye kuva mu nzira ngo kubera amategeko leta iri kirashiraho kubijanye n'ubumuga. Iryo shure ry'abagendana ubumuga bwo kutabona ryigisha kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'8 rikaba rigizwe n'abanyeshure 35.
Tugushimire Rinibel, turangirize makuru avugwa n'inkino kuri no wa gatatu ni umugwi nserukira gihugu mu mpira w'amaguru fata urugendo uja mu gihugu cy'u Buganda ukaba witabiriye amahiganwa ya CECAFA Senior azobera mu gisagara cha Kampala kuva itariki 7 gushika gerekerezo ga 19 za kuno kwezi kwa 12 ibihugu 12 hari byo Burundi, Buganda, Ethiopia, Eritrea, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Sudani y'Epfo, Sudani, Somalia, Kenya, Tanzania, Djibouti hamwe na Zanzibar aje vyitezwe muri ayo mahiganwa. Uburundi bukaba buri mu itsinda rya A rigizwe n'ibihugu bya Ethiopia, Uganda na Eritrea. Akaba ari hano rero turangirije amakuru twabateguriye. Shimire mwese mwariko muradukirana. Shimire Francine ndo kubgayo yari irahagariye no makuru. Serafina Hakizimana yari muhinga bw'ibyuma. Ndabifurize umutaga mwiza.